Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2012 shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu 2012 FM 104 n'ibice bitatu mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westat wa Kaburungu radio yacu VOA Kaburungu.com miriwe neza nshuti mwese namwe bakunze radio Ijwi y'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga heje ku musoba tatatu mukuru giye gucubunundi Evariste Ndayishimiye arakoresheje inama abari mu nzego zigize inyabune aho tuvuga intwaro umutekano isirikari ubutungane intumbiro iyo nama yabereye mutaho nkuko bitangazwa kwari kurabira hamwe n'izo nzego ukuntu umutekano wifashe mu Burundi iyo nama yabaye mu mwiherero itunganijwe hari haheze iminsi umutekano utesekara mu bice bitandukanye by'igihugu mu kiganiro muri sanga cy'umunsi turagaruka ku kibazo cy'umutekano mu Burundi abatumire bacu barimo abantu bakurikirana hafi ibibazo bya politiki n'umutekano muri ico gihugu mu bo twatumiye mu kanya ndabona telefone ziteko ziragenda neza turarindiriye ambassadeur Isidore Mbayahaga akaba ari mu Burundi turaba kandi turi kumwe na Chauvin Mugwengezo umukuru mugambwe UPD Nzigamibanga akaba kandi ari umunyamaga mukuru w'ishyirahamwe Sefort Arusha abo bose mu kanya nibaza kutubabona ariko telefone ndabona zikigoranye gushika muri aka kanya icyo kibazo rero cy'umutekano ni ikibazo gihambaye cyane rwose kuko nk'uko byatangajwe mu minsi iheze abantu bitwaje ibigwanisho ikabo baratevye baramenyekana ko baritangaje bavuga ko baratangaje ko ari bakoze igitero cy'ama turika eka magrenade canke ya explosion bibombe ku kibanza c'indege ariko ivyo bitero nta nakimwe vyononye nkuko vyatangajwe mu minsi yakurikiye harabaye ibitero mu bibanza bitandukanye cyane rwose by'igihugu haba Gitega haba i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi eka naho Gitega nyene ku murwa mukuru wa politika ivyo rero ivyo bitero vyarabandanije no mu bindi bice vya Bujumbura aho mu minsi yahera vyahitanye n'umufasoni yakora mu bushikanganji bujejwe imigenderanire ikibazo cy'umutekano rero ni ikibazo gihambaye cyane rwose abarundi bose bakwiye kwicara kugira ngo barabe ukuntu umutekano ugaruka barabe ukuntu indyane zose cyangwa ingorane zose ziri hagati y'abarundi zotoregwa umuti biciye mu mahoro bidaciye muri ivyo bitero kenshi na kenshi nkuko bivugwa ibitero vya magrenade ni bitero bishika ugasanga bihitanye ubuzima bw'abantu atacu bazira abantu eka abasivile abana abafasoni ivyo ni bitero rero abantu bose bakwiye kuraba ukuntu byohagarara kugira ngo abarundi atacu bazira ntibasubire kugwa mu mporero mu bitero nk'ivyo mu kanya rero nkuko twabivuze twarindiriye abashitsi bacu twari twatumye kandi umufasoni Alice Nzomukunda nawe nyine uwo mufasoni akaba umufasoni arongoye umugambwe akaba arongo umugambwe akaba no muri Kigali mu Burundi umufasoni yahora ba mu bisanzwe mu bihugu bya Buraya ariko muri iki gihe ari mu Burundi Awashitsi bose rero kubira amatelefone ari kwagorana ntiturababona ariko mukanya nibaza ko tuza kubabona cyane kibazo gihamba cyane rwose ni kibazo gihambaye cyane rwose tubashikiriza mukanya kari imbere.
It's the MP record. Dr. Mash production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. America, to seek you is the Saudi America.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi
benshi
muri sanga ya konse byinshi
byinshi
agasaro kaburaga kabonekeye benshi
aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana Iwanyu munara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana Iwanyu munara
Sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika.
Sauti ya wanyonge.
Tusikilize sauti ya Amerika.
Sauti ya waraia.
Furaha manu moja na upendo Vipindi vya furaha manu moja na upendo Dr. Mash Production
ikiganiro muri sanga nkuko twabiyogiye rero twadusi ingwane za telefone ariko nibaza ko abatumire turi ko tubona buhoro buhoro turabandanya kwarondera ariko nkuko twabivyibutsa uyu munsi ikiganiro cyo munsi kiza cane cane kwibanda ku kibazo cy'umutekano abantu bose bakurikirana yoyira mu Burundi barabonye ko umutekano watose kare cyane rwose mu ndwi ziheze aho hatanguye ibitero ku kibanza cy'indege hagasubira n'amagrenade agira terwa mu bibanza bitandukanye birimo umugwa mukuru wa politike Gitega eka n'umurwa mukuru w'utunzi Bujumbura akaba rero ibyo bitero byanononye bitari biki hariho abasize ubuzima hariho kandi ni gitero cyagenewe cyabaye mu ndwiheze aho cyahitanye ubuzima bw'umutegetsi akora mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire mu kanya nibaza ko turi ko turaronka abashyitsi bacu muri iki gihe turi kumwe n'umufasoni Alice Nzomukunda abatabizi Alice Nzomukunda yarigeze kuba vice perezida w'u Burundi muri aho madame Alice Nzomukunda
yego ndaho murakoze namwe murakomeye
yego murakomeye namwe ngaho
yego namahoro turashimye imana
yego me murashaka kwidondora kugira ngo aba abumviza ikiganiro muri sanga abamenye icyo mukora muri iki gihe umuntu mukuru mugambwe nagomba mu twidondore mu buryo burambuye
yego me jeni yari sizo mukunda nkabana ho zindi cegera cy'umukuru w'igihugu nkabakamenya nabaye n'icegera cy'umukuru n'amashinga amateka ikumihanyuma nkaba uno munsi ndi icyegera cy'umukuru w'umugwi inama nkuru y'igihugu ihagarariye ubumwe n'ugushyirahamwe kw'abarundi Conseil national pour l'unité et la réconciliation hanyuma nkaba kandi ndongoye umugambwe umugambwe witwa ADR imvuga kuri
ni byiza cyane rwose
muri make noshika ko nze ndi ubu
ni byiza cyane rwose nkuko twabivuze madame Alisenzo Mukunda uyu munsi tugiye kuvuga cyane cyane ku kibazo cy'umutekano umutekano watose kaye cyane rwose mu Burundi mu minsi iheze nkuko twabivuze hari inama ya nyabune yakoranye ejo ku munsi wa gatatu irongoye umukuru w'igihugu nashaka ndabaze kubwanya ikintu mubona iyo nama yo kwibanda ko cyane ni nk'ikihe turazi ko iyo nama yabaye mu mwiherero ikintu inama nk'iyo ikintu urangura mu maguru masha ni nk'iki kuko abarundi batari bake baratewe umutima uhagaze n'ikibazo cy'umutekano muke aho amagrenade usanga turagurika hirya no hino mu Burundi icyo kibazo coterwa umuti gute
ikibazo cy'abantu imigwi iriko iratera igihugu twarabikurikiranye kandi twarabiteye ibyatsi kuko ni ibintu biteye isoni n'agahinda kuko uno munsi uravye aho Burundi bwavuye naho bugeze biraboneka neza yuko abarundi bari baravanuye n'ibintu by'intambara twari tugeze aho turi mu bikorwa by'iterambere biboneka rero neza yuko abakoze ivyo bitero mbere bitano make n'umwanya munini bigaragara yuko ari abantu bafise ishari ryo kubona yuko mu Burundi abantu bamaze gufata umurego w'iterambere bose bari kubikorwa hanyuma rero bagaca barondera ikintu cyotuma basamara ndetse no kugira ngo banereke amakuru yuko mu Burundi hoba hariho ingorane na cyane cyane ko mwene ibyo bitero murabona ko byagaragaye cyane umunsi benshi bari mukuru w'igihugu yari yemereje gufata urugendo rwo kujya mu nama ya Nations Unies duca byerekana yuko ari ukuntu ko gushaka kwerekana yuko mu Burundi atamahoro ariho ariko abarundi bari mu gihugu bose barazi ko turi mu mahoro ahubwo bose bariko barakora ibikorwa by'iterambere uyu muntu ariko araraba abantu bose bari ku kizi ibiciro by'ibifunga bikubira gabanuka eka uri kuraraba hari ibintu byinshi biri kubirahinduka mu gihugu byerekana neza yuko abarundi bavavaniye n'ibintu by'inzankano bavavaniye n'ibintu by'ingwano atamuntu umwe ashobora gusubira kwibasubiza nk'uko bamwemereje murakoze kumwe na bibanze rero bateye ibyo bitero ari abafise ishari ryo kubona bikora rundi batagisamaratwa n'ibyo bintu
mwavuze kandi ko ivyo bitero vyabaye igihe umukuru w'igihugu yari ko aritegura kuja mu rugendo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko mu ndwi iheze hariho igitero cyakozwe ku mufasoni akora mu bushikiranganji bujejwe imigendanire y'abantu byo bari shari gusa canke ko hari ukwerekana ko mu Burundi atakigenda neza canke hariho izindi
murabizi neza yuko intambara iyo abantu bari mu ntambara barafita icyo bagamije barafita n'icyo basigura ariko nk'abo bantu bariko baratera ntibivuga ntibiyemanga ngo bavuge ikibateye gutera iyo ntambara gutera kugira ibyo bitero iyo rero umwe nabo bantu batiyemanga ni kubazi yuko icyo baharanira atari ikintu cyumvikana atari ikintu abantu bikwemera kubashigikiramo ikintu rero kiba kibara gishinga ni kugira bati reka twerekane mu Burundi yuko atamahoro ahari urumva rero gutera akantu hirya no hino n'umunsi ugatera ngaha ejo ubundi ugatera uyundi hirya nibaza ko ngaho muri Amerika murabizi byamaho n'ibintu biriho mugabo umwe nabo bantu bica bisigura ngo igihugu kimwe mudugarara nico rero ngomba kuvuga yuko umwe nabo bantu n'abantu bari mu ishari rinini ya cyane baragerageza bakavuga bati twateye ku banyagihugu barabonye ko abantu bose bahagaze babiyamirije kuko bateye abanyagihugu batacu bazira buri wese agira ati reka dutere ahantu hamenyekana ariko bohije bakaduhinjwe
tubibutse inshuti mwese ko muri kumara bandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo yacu Joela mwiriwe neza
yoneza
muri higa Joel
na mahoro ni twanye kwigira Joel abandi bujumbura mugabo nkabamvuka mu ntara ya Muranza
ego muri ko murafisi kibazo murafisi cyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'umutekano watosikaye mu misi heze mu Burundi duga ku jambo ikibazo kimwe
cyo ngomba kuvuga ku cyanyu n'umutekano watekekaye mu Burundi nanje niho nari niho na niho mba mu buzima wa misiyo kibujumbura nta grenade yahatewe bwa mbere novuga ko ari abantu bo batafise akaranga mutima ko gukunda igihugu n'abanyagihugu kuko utera grenade ahantu utazi ko harimo abajeyi bawe inshuti n'ukwanka abantu n'igihugu tukaca dusaba leta ko rero mwibyo by'inama zicunganywa ku bajejwe umutekano ko bokwihatira cyane mu guteza imbere akaranga mutima ko gukunda igihugu kugwaruka kuko nibaza ko nka jewe naragizwe ko ingaruka zikomeye cyane n'intambara yakahishe ku bintu nk'ibyo nyine byagiye biraba sinibaza ko rero nka jewe hari ibintu nk'ibyo nakora rero leta igashyiraho ingufu mu mutekano cyane cyane igasasibiriza ugwaruka kugira ngo guhiteho ugukunda igihugu n'abanyagihugu bagire icyo batinya bubaha umuco imico y'Ikirundi kuko mu bo bazitera haba harimo abana batazi icyo bazira haba harimo abamama abakecuru cyane cyane ukabona ko banazitera mu bibanza bihuriramo abantu bagiye kurondera babayeho ubuzima kenshi bwo ku munsi ku munsi hazigeze mu mabisi ngaha muri vire n'izo ngaha mu ishaka rero nkaca sinja kure y'uwo muhinga mwacumiye avuga ati ni ukwereka amakungu ko mu Burundi hari ingorane mu gihe twari tugeze ahantu bituma natwageze aho twubaka igihugu ukabona vreme ibintu nk'ibyo oye birateye ubwoba ndetse urabona ko iyo bikoze biduhahamura nkasaba leta ko nk'igihe bishyitse leta ikitaba amanama ayo ya ONU ayazihuza n'ibihugu bikomakomeye kuko ariho cyane cyane aricyo gihe bikogwa leta igafata ingingo zikomakomeye kugira umutekano ugume wubahirizwa. Murakoze.
Murakoze Joel. Madame Alice Nzamukunda Joel atiakamu abarundi cyane cyane urwaruka akabasaba kugira akarangamutima ko gukunda igihugu ivyo bintu z'amagrenade biterwa no kuvuga ko ababitera badakunda igihugu cyangwa bafise ubundi butumwa bari kwarashikiza.
Oya biragaragara yuko abantu badakunda igihugu n'abantu bikunda ubwabo bonyine kuko iyo umuntu ufise icyo uharanira urakivuga ukacemanga hanyuma ukagwana nabo munganya inguvu kuko kwaduka ukaja ku bantu batonze umurongo bari kwiyise kuko barironderera ubuzima bwabo byerekana yuko wewe nyine uzizi atacushoboye kuko ufite ikintu uharanira kigaragara yonka n'abagushigikira urakivuga ugacemanga hanyuma abantu bakagushigikira intange ndashigikiye kuko ariko arabivuga nibyo biragaragara rwose yuko ari abantu nta kintu na kimwe n'abantu atacu bamaze n'abantu badakunda igihugu kuko umuntu akunda igihugu yakwiyumvira sindegamenye ko nshaka ibintu byo guteza imbere igihugu reka ndabivugire ku mugaragaro abantu bashigikire bwa mwaraboneze ibitero gushwa n'umuti nta mwe arabyemanga ntawabyemaga ko birateye isoni kujya gutera abantu batonze umurongo kuri bisi ariko bagomba kwitahira biriwe barahangayika ibintu biteye isoni rwose ibintu byo gutera ibyatsi icyo bituma rero ndashigikiye ntabwo ati abantu badakunda igihugu kuko uri kuratera muri bisi ahantu abantu batonze umurongo ntumenye yuko atawawe arimo igihe rero ibyo bintu utabibabaye byerekana yuko atakintu na kimwe ubikunda abantu bikunda ubwabo bonyine kandi bazi neza yuko ibyo ariko baraharanira batorenga abo bashyigikiramo.
Ndabona dufite ubundi muntu wanyuye radio Ijwi rya Amerika. Desire muraho murakomeye. Desire Matumba.
Ndabumva cyane ndabumva neza bose.
Muri hehe Desire?
Yego.
Muri hehe?
Ndi mu Rwanda.
Nuko akandi kazi rakawe ninde?
Ndiye ni kwa Desire Nduwayo.
Nduwayo duga ku jambo kibazo cy'umbiyo. Turi ko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'umutekano mu Burundi.
Yego. Yego, ndu Burundi yakunze 2016. Ico yashikirije nacumvise numvise amagambo yavuzwe rwose icyerekeye umutekano ni ikintu cyo kwigaho cyane kubera ko umutekano w'igihugu yihungabanye haba hafa byinshi Yere jese nagomba kuvuga ni kimwe. Abantu nabo bavuga yuko bakunda igihugu bose kuko ibyo bakoze nabo ari bikorwa by'ubukunzi igihugu kuko iyo uteye grenade ntumenya uhitana. Abo ntawo bashimira nta n'umwe bashimira. Ariko ubuyobozi buhari na nyakubahwa perezida yari kagirisha inama yibuka azi neza nawe yuko yavuye mu migu yahoze itera igihugu. Rero uko bayita leta mbyeyi bakayita leta nkozi, icyo bariyo bakwiye gukora icya mbere ni uko boraba umutekano w'abahunguka. Abahunguka uno munsi hari uhunguka baza mu mago yanyurujwe yazimiye ntituzi yari ibyo rero ukumva kuko gukomeza kuvugana nabo. Rero kuvuga ngo umutekano dabo uba organize au niveau national ugafatwa n'igihugu cyose, umutekano w'abantu bose. Iyo ariko aravuga umutekano ahubwo babanze barabizo nze guko zikora ko ziko zikora neza dabo, hanyuma baheze barabe abo bantu impamvu bakora ibyo ngibyo. Ari umuntu avuga ati hako mbura byose reka nanjye mvume niheba nta kundi.
Murakoze Desire reka duhe ijambo Madame Alice Nzomukunda agica avuze ko bishikirijwe na Desire avuga ko ahubwo abantu bakwiye kwibaza impamvu iyo mirwi yoba ikora ibyo bitero ibishikirijwe na Desire mu bivuga ko iki Madame Alice Nzomukunda.
Hari umugani mu Kirundi bavuga ngo ukwibarira ariko kubesha kuvuga ngo abantu bateye ngo ubuntu niyumvira igituma bariko baratera wo haba wiyumvira ukihenda. Iyo abantu bateye koko bafise umugambi bavuga bati twe turateye leta kubera ko hari ibintu nibi tugomba gusaba cyangwa gutegeka barabivuga. Mu gihe rero utabivuze wowe ntushobora kugenda uri wewe utangure kwiyumvira ngo kumbure ubwa mbere zivuze by'abari icaka bivuga vuga icariteye wewe ntushobora guhagarara aho wicaye ngo uvuge uti jewe ndiko ndabyiyumvira ni naka yanteye kubera ngo iyi ni ushobora kwihenda. Nicyo gituma rero tuguma muri uwo mugambi wo kuvuga ati n'abantu bikunda n'abantu bantu igihugu kuko abantu bakunda abanyagihugu abenegihugu bohaguruka bakavuga bati jewe ndahagurutse ndateye iyi leta ndayirwanyije kubera impamvu iyi n'iyi, hanyuma abantu bageze bakamushyigikira cyangwa abantu bakavuga bati nyamara ibyo bintu ariko aravuga nibyo nimwicare mu biganire mu bitore mubi. None wowe wahaguruka wowe nyine ukavuga uti jye niyumvira ko abantu bari banaka kandi ikindi kibatumye bantera nicyo nicyo. Uyu turatugiye muri wa mugani bavuga ngo ubarira niko kubesha.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandi kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe n'uwundi munywanyi John Ndayizeye muraho.
Mwaramutse Frederick.
Mwaramutse neza muri Iowa mu ntara Iowa aho uri muri Leta Zunze za Amerika. Ego murafite ikibazo murafite icyumviro?
Ndafite ikibazo kandi afite n'icyumviro. Ndaramukije n'uwo mwubahwa Alice, ni Alice Nzomukunda Mbega.
Ego.
Ndamuramukije kandi namukeza kuba yari mu buhungira kiyumvira kusubira mu gihugu cyamwibarutse kujya gufasha igihugu kucubaka. Iyo ako n'akarorero keza atanze mu banyapolitike bari hanze ndamukeje kose cyambere. Hanyuma ndongeye mpoza ababyeyi n'abana b'impfubyi bamatimisi babura ababo mu materinete amatimisi ategwa hirya no hino mu Burundi ndabihanganishije ababuze bose. Hanyuma ngongera nkavuga ati buriya bajya abantu batera cy'amagerenade bariyumvira kuri bajya abantu baba bari mu kabare bariko badandaza utuntu hirya no hino ku mabarabara. Kuko jewe nkunze gutembera mu Burundi nta mwaka uhera ntagiriyeyo nkabona nk'abana baba bariko batembereza utuyoba barondera ubuzima bwabo ko bwoca imbere nkabona n'abamama bafise imihwi amavoka n'imicungwe ku mabarabara. Ariko uri umuntu uvuga ati ukunda igihugu, iyo nyungu uba ufise yo gutera grenade igahitana inzira karengane abagamije gukora iki? ndabivuze uko mugabo numvise n'abantanguriye imbere nabo nyine babivuze ko uwo ntaba ari ukunda igihugu nta n'inyungu abagikeneye kwa ahubwo ni umwasi w'igihugu uwo muntu sinzi ikintu abagamije rero nosaba yuko leta yoraba ukuntu ikingira abanyagihugu mu bisanzwe ekome ndazi ko bigoye kuko mwicaranye muri batatu ntumenya ico ububitse mu mufuko kigirira nabi abo mwicaranye cyane nabo hirya no hino rero nosaba nk'abantu babanyapolitike kuko ndazi ibyo byose bituruka ku banyapolitike ariko barondera inyungu zabo bareke kubicisha ku bana basigara ari impfubyi no ku babyeyi bariko baronderera utwo kurya abana bari mu mihana yabo basigaye inyuma ati barindiriye ati mama agiye kuturondera utwo turya ariko bakarindira bakahebura imperuka bakumva ati baguye aha naha 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 bahitanwe n'ibyo batazi batabifitiyemwo nico novuga kugwanirira inyungu zisangiye nabo bagize banabi
egome murakoze John kuntera mutanze murafite ikindi kibazo
gatoye nk'amasegonde
ego
numvise hari uwo mwari mwatumiye atabonetse mbari umunyi butizina ntutsenya uri atwaye cyashirika cyo muri Arusha
Chauvinin mugwengezo
egome ndamukurikiranira hagufi ibyo avuga nawe nyene uri kuraraba ibibera mu Burundi ni mbuko ziwe cyawe birama inyishu hagufi impamvu biva kuko nta kintu na kimwe kizima yigera shikiriza kuko iyo mu Burundi habaye ikintu kizima tuvuga ati turashimye tukiruhutsa twe dukoma mashi mugabo wewe akakitera ibyatsi ico naho nyene nimba nyumva akikurikiranira hagufi yihagashi nkuko n'uwo munyapolitike Alice Nzomukunda yihaye agashi akavuga ati jewe ngiye gukorera igihugu nkorere n'abene gihugu nkorere bene Burundi adacaguye tube hamwe hanyuma igihugu gitere imbere dutere tuti imbere n'ahandi uza wonona igihugu nta kintu kizimuze uri kurakorera ngejeje ngaho murakoze
murakoze John madame Alice Nzomukunda John wo muri Leta Zunze Amerika aratia kamo gasaba leta gukingira abanyagihugu ibitero nk'ivyo ibitero vya grenade nk'ivyo biterwa n'abantu bataramenyekana biroroshe ko leta abajeje umutekano bakingira abanyagihugu mu bibanza byose bihari mu Burundi
nk'uko mubizi si mu Burundi gusa no mu bihugu byose nta leta n'imwe yoshobora gukingira umunyagihugu ukunzi barakora umutekano muri rusange ariko kandi ngaha mu Burundi hariho ibintu byiswe ikomite inama z'umutekano zikorwa no gushika ku bicimbiri hari inama z'umutekano izo nama z'umutekano rero zirafasha mu kurarira hamari abantu bagira amarondo ku munsi bakiranwa ivyo rero n'ibintu bifasha kugira ngo abantu bicungerere umutekano mugabo hamwe n'uyu muntu yadukiza ndiko ndakubwira wowe nk'umunyamashamakuru uba muri Amerika urabizi iyo muri Amerika umuntu yadukije agatera urusasa ahantu cyangwa agatera ikibomba ahantu nta muntu aba yamwitende ko nta muntu aba azi ko ari umuntu ahava avyukora umutse ndabikore icyo gihe rero bageze bakamwiruka ko bwa icyo yonona aba yamaze gucyonona nicyo bituma rero abantu bategeze gukanura rwose bakarikanura nk'uko bahora babikora barikanure ku buryo igihe cyose babona umuntu asa n'uteye amakenga bacyo babivuga bati badasibye kuko ntibyokorwa nabo bantu bashinze bari muri komite y'umutekano gusa ni ukuvuga ngo umutekano ni wa twese twese turabijejwe mugabo twese ntitujejwe guhana mugabo twese turajejwe umutekano ni ukuvuga ngo abarundi bose aho bari aho baherereye umuntu wese babone ko bateye amakenga ahantu hose babonye ikintu giteye amakenga bacyo bakimenyesha hakiri kare mu nzego zibijeje kugira ngo babikurikiranire hafi naye ahandi ibyo bintu by'uko abantu biyadukiza bagatera amagombe bagatera amagrenade birabaho mugabo iyo abantu bakanuye hakiri kare uwo muntu arafatwa kandi ndiko ndakurikira amakuru twaramenye ko hari abantu bafashwe muri abo bantu bateye amagrenade hirya no hino yabo rero baraheza bagakorerwa bagatinda bagatanga izo nimvaho yicaye bateye cyangwa abayibatumye
Murakoze madame Alice ndabona muri aka kanya hariho umushyantahe yakizimana Gerard nawe nyene arongo ishyiramwe mu Burundi nagomba mu kanya twidondere umushyantahe Gerard yakizimana mwiyo neza
murakoze kuri kazi ni Gerard yakizimana ndabushyamwe gishinzwe guhanya kimwe n'akamwana mama mu Burundi ino mashyamwe dukoreje n'amatonzi kuganira n'agatakazi na muntu tukaturi mu gihugu cy'u Burundi cyatukora mu ntazo z'amakomeye y'igihugu
Murakoze Gerard Hakizimana kwitaba ikiganiro turiko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'umutekano mu Burundi aho mu miseze hati ya magrenade mu bice bitandukanye z'umurwa mukuru w'Ubujumbura umurwa mukuru w'Ubutunzi ikana umurwa mukuru wa politiki Gitega no mu bisagara bimwe bice bimwe mwe byo mu murwa mukuru w'Ubutunzi Bujumbura haba kwijabe haba mu bwiza ikana Kanyosha nashaka mutubwire mwebwe ku mwishyira majyanyo icyo kibazo cy'umutekano mu Burundi mu kibona gute muri kige
murakoze bwame twagarutse duhoze abahuriye mwari gitero twebwe twise gitera bwoba kuko n'ibitero by'ukuri byahiga umwene igihugu yiviriye mu mirimo yiwe kanatekanye mbere yari azi ko adagushika amahoro rero twaze duhoze abarundi n'urundi turemeje kandi n'abakomerekeye mwari gitero kuko byabonetse ko by'ukuri mu gihugu hakiri abifuza gushyira ibintu biriya babicishije mu iterabwoba rero ikigaragara twebwe tukavuga ko hari kwakutanira mu gihugu umutekano atawuhari mu Burundi umutekano urahari abarundi bari ku bikorwa mbere bari ku buzi bwabo bwa misi yose ariko byagiye biragaragara ni uko byo bishika ibitero bikaba hari hose biraba ibitero by'iterabwoba bita n'umwene gihugu yitekaniye tubaza ko atari umutekano biyamiriza nibiteze kwiyamiriza koko sibigeze magrenade gusa no misi yahera byarabonetse ko bateze imitego za muranja baratura imodoka yose n'abantu byumvikana ko rero ibe n'ibyo bintu nk'abari nagatakazi na muntu tubyamirira kure kuko abari iterabwoba niba bije gutsimbataza agatakazi na muntu cyangwa gufasha abene igihugu tukavuga duti iyo umuntu afite ibyo yose cyangwa ubuga turi mu nzira ya demokarasi birazwi ingene bigenda n'ingene bikorwa nacyo tumara rero twe duhoze abarundi ariko kandi tugashima ko inzego z'umutekano uko tubona ziko zirakora ku nyungu za bose kandi zikaduhigana na bose baba bariko bakora ibyo bintu rero ntavuga ko umutekano mu gihugu utahari ntavuga ko mu Burundi byamba ntavuga ko atari namuka tifashe neza twebwe dukwikanga munsi biboneka ko igihugu chati ntambwe kuko niyo bibaye nk'uko twabonye ko yari migambwe amashyira hamwe yabyanije cyane byerekana ko ubumwe mu Barundi uko batimatara kandi cyerekana ko uno munsi abantu batahura icyo aricyo amahoro n'umutekano kandi batahura ibyo byavuye
yego muko muyibuze imirwi itandukanye imigambo itandukanye yari yamirije ivyo bitero ku bwanyu hariho uburyo canke strategi canke eka ubuhinga abajeje umutekano bakoresha kugira ngo bamire ibara ritaragwa bahagarika ibyo bitero itaraba ibyo ni ibintu bishoboka
nyaza ko igihugu cy'u Burundi kimwe gusanzwe bihanganye cyarwanya iterabwoba turabona ko hari abasoda bari mu bihugu bitandukanye kurwanya iterabwoba turabona n'abapolisi bagiye mu bihugu bitabike rero tukibaza ko uburyo bwo guhangana n'abo bantu burahari nyaza ko gikomeye ni uko abarundi babanza kwifata mu minwe bakumva ko wari wese aherereye ategeza kuduma kuruta ku muntu wese abonye bayitwaje igiturika kugira hitana ubuzima bw'abantu bitekanye nacyo tubaye twavuga duti twebwe nta makenga dufite kuko siri wa misi yose na kadombokwa bigashika ariko bigahitana ubuzima bw'abantu tubaza ko rero inzego z'umutekano zo kubona basi twaza ko babishoboye kugira bashobore guhangana n'iyo terabwoba mbere bashobore gukingira abarundi bose ryasubiye gusesuka amaraso
tubibutse inshuti mwese ko muri kongo babandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi Silas muraho murakomeye Silas muratwumva ndabona telefone ya Silas dakora neza reka tuje kwa Egide muraho muratwumva muri hega Egide
ta
muri hehe
alo
muri hehe mwebwe muri kigihe
ndabumva neza kwere menyure nimeze neza
twe turakumva neza cyane gose duga kwijambo kibazo cyimvira
kwizo bijyamira kwere ndaba muri magana bwo kurikirana neza twa duhagaze nyine none ndoromba zaboni z'amaradio ntibikora neza no kwere mu gihugu tushaka kwere neza
Turiko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'umutekano mu Burundi umutekano nk'uko twabivuze waratosikaye mu ndwi ziheze hatanguye ibitero byabaye ku kibanza cy'indege hafi y'ikibanza cy'indege cya Bujumbura hakaba rero harakurikiye ibitero by'amagrenade mu bice bitandukanye by'igihugu tugakwinjiramo ikibazo cy'umviro turi kumwe na Madame Alice Nzabukunda tukaba turi kumwe kandi mu Shenhe Gerard Hakizimana tugakwinjiramo ikibazo cy'umviro
abyongeye ku byo by'umutekano kabisa genda nk'amerereje mbona umengo umutekano muri make yifashe neza nyabwo by'umutekano muri make hari ikintu muri make mu gihugu urumva na perezida yivuze nyene se urabye ibintu hari ibintu usanga bimeze hafi ibintu by'amatongo n'ibizi bazo n'abantu uvuga iti kandi urabona mu gihugu muri make ntawe uvuga ngo haba agize nge nk'amerereje mbona umutekano muri make yifashe neza nibyo by'abantu by'abagizi ba nabi ni kuko yaba bavuga ati bafanye nk'inkwa bwa ati bariko baragona bwa ati umutekano baba watose kayo kuri mbara bingwana bavuga ati abantu barahunze bwa ati batumwe bageze umutekano kandi umuntu abari kakira nk'abanyagihugu batekanye bari nko mu kabari urumva nk'aho nubwo hano umutekano baba watose muri make ariko usanga ariko aragenda ari umuntu avuga ati mujya twari dusanzwe dufite ikintu byerekeye iby'amatongo mujya avuze nyine byerekeye nk'abajya abantu usanga bose nyine by'amatongo muri make banye ibintu by'ubutungane abone n'imitwe kibazo hanini mugamba muri make bwana cyaba kimwe cyigwa mu gihugu fere ibyo umutekano cyemo no meze nka magazi ke muri make umutekano yifashe neza kabi
murakoze ejide murakoze ejide murakoze ku cyimva mushikirije Leka tugaruke kuri mwibwiye Madame Alice Nzabukunda umushana ejide avuze ko hashobora kuba hariho n'izindi mvu abantu baba bapfa nk'amatungo indyane ziri mu miryango ivyo bintu umwe yibaza ko bishoboka muri ivyo bitero bizi minsi biba mu Burundi
oya ivyo z'amatungo abantu bapfa amatungo nibaza ko atari bo baje gutera umwe n'ivyo bitero mu ivyo bitero byo mu uko uri kubiraba byari bishe ntumbero nuko nabishikirije mu ntango n'ibitero bakora kugira ngo bavugwe kugira ngo bigaragare bavuge ngo mu Burundi nta mutekano uhari kuko iyo ari igitero ari iyo bari mwene ibyo bintu by'abantu bapfa amatongo n'ibindi bogenda bakaraba mwene nabi bagasanga abo bantu nyine bafite ibyo bapfa akaba aribo batera mugabo kugenda kuri bisi cyangwa kugenda ahantu mukabara abantu bicaye oya ibyo si iby'amatongo si iby'amatongo na gatoyi ni abantu basharitse cyane umutekano abarundi barimwo kumbure bahora bakamisha kuba ko mu Burundi ukwitwaye ko mu Burundi atamahoro ahari ubu rero babonye ko dutekanye biri kubera abagwa nabi bakagira bati mbega twuvugwa gute niwe dusigura kugira ngo baduhe iki na kiriya twubisigura ngo iki ko bona abantu bose bari kukizi nimwe nabo rero n'abantu b'inyankaburungu nk'uko bakunze kubivuga n'abantu banka amahoro banka umutekano bahagarariye inyungu zabo bwite kuko iyo uteye baravuga ngo uyikiza giteye ngo ntugira ngo marabansi ngo n'umukunzi birajana umwe ni uwo muntu urahaguruka agatera ahantu mu kabare cyangwa agatera ahantu muri bisi ntabazi abantu batonze kwibisi ngo bangana ntabazi ko kamwene wabo nta nshuti yiwe iriho ni ukuvuga ko ari umuntu yankigihugu
Ego me reka cyo kibazo tukibaze umushyira Nigeria Hakizimana birashoboka ko hoba muri ivyo bitero harimo abantu bapfa ibintu byo mu miryango reka ubutungane batabuzuriza ivyo ni ibintu bishoboka umushyira Nigeria Hakizimana
murakoze ubwa mbere mugabo twagira tugira tubonye murazi ko ibiko biraba bifitaniye isano n'abo twavuga ko ahanini boneka ko babona itsinda ry'ubutegetsi kuko urabye mu kigihe bibamo twebwe mu ishami turongoye ubanza turabyagiriza bamwe mu bita abanyepolitiki bari hanze nk'uko umushyikiriza amanza mukuru w'igihugu yabivuze hari abantu badumye ku rutoki bakunduhije n'abandi
ariko abo bantu barahakanye ko ataruhara bafite muri ivyo bitero ariko abantu baje mu kurutoki barahakanye ko ataruha rafise
niba erega kuvyemera kwebwe turiko tubanyisha no tukusana ni hafi ikindi tugaruka ko biraboneka ko ibyo bitero hari abantu bagomba kubikamishamo ibonyaho ryatekaze na muntu kuko murazi ko mino mise hari ko haraba amanama geneze yo kuraba ingene ubundi byifashe mu byatekaze na muntu mukamubona ko hari amashyirahamwe amwamwe yagiye asaba ko uburundi bwagumiza kwigisho ibyo nabyo bikaba tubona ko mwatwege umushyira mu turongo bitoshoboka mu gihe n'umugwi w'igihugu wigenga uretse gusura kuri tapia iyo biraboneka ko by'ukuri ibyo bitero hariho ababiri inyuma tuyo tubyagiriza bamwe mu muhanda agata akazina mu muntu atari mu gihugu tukabyagiriza n'abanyepolitiki kuko iyo tuvuga guhana agata akazina muntu hari abantu bagaharanira mu nyungu za politiki bibaye n'icyo gushika ko nacyo tuma mbere ni ishami turongoye nagishinze gwanya ikimwe n'akamo na mama Burundi twajya dusabe amakungu dusabe inyo afrikeni dusabe dusabe uni eka mbere na inyo hopeyene gufatana gukorana n'igihugu cy'u Burundi na cyane cyane mu guhagarika abe n'abagizi ba nabi aho bari hose kugira bumvirizwe babadwe ku byo bagirizwa n'abashobora kwisigura kuko kujya ku muradi bakavuga ko atari byo ibyo birumvikana ko abo wese mu gihe akoze icyaha yavuga ko atari byo ariko kubazwa nabyo tukaza ko byotuma ibyo byaha imyanya yatakaza na muntu yajya habyiterabwoba bihagarara burundu maze abarundi bakabanza ibikorwa byabo bafatanye mu nda twebwe turazi ishinga n'ishami turongoye niho bakomeretse umuntu umwe agateka kiwe kaba gahungabanye ni kuvuga ko umuntu ukenwa muntu ubuzima bwacu nikatihabwa wari wese ategeza kumenya ko asubara kuvuga ati amatasi y'amatongo twebwe ntitwovuga ko amatasi y'amatongo bishobora gutuma bisi yuzuye iterwamo gerenade ibyo ntibyoshoka twovuga ko amatati y'amatongo ashobora gutuma imodoka yuzuye ihagarikwa bakayiteramo amagerenade n'amasasu bagaca bayiturira ibyo ntibishoboka byerekana ko rero hari abantu bafise uruhara kandi abo bantu baramaze kubugwa igisigaye ni uko amakungu nayo afasha mu gutera agacumu k'ubumwe kugira ubundi bwanyu bw'iterabwoba ubusanzwe bunagabanya mu bindi bihugu njyewe nabamvuga nti ntidukwiye kugoramika ibyo agatekazi na muntu ntidukwiye guhiga inyungu twihigimo agatekazi na muntu ahubwo dukwiye gukora duhiga ko agatekazi na muntu k'abantu gatsimbatazwa ntitubikoremo urudandazwa
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika ndabona umwe mu batumire yari yagize ingorane ariko mu kanyara abonetse umushyira ntahe Chevino mu rwengezo akaba ari mukuru mugambwe UPD zigama ibanga akaba kandi yari umunyamanga mukuru w'ishyirahamwe Sefo Arusha muraho umushyira ntahe Chevino mu rwengezo
yego turaho murakoze cyane kandi turasaba imbabazi ko gutwagiza ikibazo cy'umwe barara
yego ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi nk'uko mwari mubizi turiko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'umutekano mu Burundi ubwa mbere na mbere niho mugishika reka mutubwire namwe ukuntu mubona ibitero byabaye mu Burundi mu nzwi ziheze no mu minsi iheze ibitero bya mbere byabaye ku kibanza cy'indege cya Bujumbura reka n'ibindi bitero byabaye mu cyo bitandukanye by'igihugu by'amagrenade byahitanye ubuzima bw'abantu batari bake duga ku ijambo
ego urakoze cyane umunyeshamakuru kuri icyo kibazo cy'ibitero jewe n'umugambwe nserukira iyo habaye ibitero burya n'abanyagihugu n'abarundi bapfa bakomereka ni n'abapfakazi babura babo n'abana bacika impfubyi urumva rero ahongeza na cyane cyane mfatiye ku karangamutima k'umugambwe wanje n'akarangamutima ka Sefo Arusha nta muntu n'umwe akwiye kuzimanganiza ubuzima icyo rero ku bwanjye no ku mugambwe nserukira ibintu cyiza ku gihugu icyo ndaba ndakigaruka ko ntacyo mbandaniza no ku bindi bimaze imyaka biba mu gihugu cyacu abantu bamaze imyaka bicwa ku bwinshi burya mu gihugu cyacu nta munsi bijyana tutumvise abantu mu gitigiri gito kibaho ni nk'abantu cumi ku munsi bapfa nta munsi wijyana tutumvise abakenyezi bashurashujwe, nta munsi wijyana tutumvise ko abana bakiri bato bagiriye nabi. Ibyo nanje ibyo reka tuvite ko nabyo ari bitero, kuko n'ibitero ibyo n'ibitero. Iyo rero bimaze imyaka myinshi birasumba eka n'ibyo afite, turafise ukuntu dushaka kwitiranya ibintu ngo amaterabwoba. Ni byose ni iterabwoba, iterabwoba rya byose ni kwitira ibyatsi n'abantu baguma bicwa buri munsi. Ni iterabwoba rikorerwa na leta, ni iterabwoba rikorerwa rikorwa n'inzego za leta bigakorerwa abanyagihugu. Rero ku muri
make
nta muntu n'umwe byo nshigikira ko yofata akibaza ko afite uburenganzira bwo kwambura ubuzima bw'umuntu wa wese.
Mu majambo make mushya ntahe Shovino, reka ndakubaze mu kanya gato Shovino, akamwotera none abo bantu bose bakora ivyo bitero vyo kuhonyanga gato y'akazira muntu waba bafata abakenyezi ku nguvu, akamumotera nakahe? Ico ni kibazo ca mbere. Ikindi kibazo, mumenya gute abakora ivyo bitero ko mwabadomye ku rutoki mwarakoze amatohoza, mubona ko bikorwa na leta?
Sagasiseshwa rumuri bo ivyo mwariko muravuga twafatiye ko birafise abavye manzi, hariho n'ibindi byo bikorwa na leta yakariva ku murango imbonera kure zirasitika inganda, inzego z'umute inzego ziperereza. Oya nibaza ko umwese makuru nimba n'ukuri ushaka gushyira inkuru nziza, inkuru nyayo itarimwa gatose cyangwa idahengamiye. Ubutegetsi bwirirwa burica, ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuva buriho nta kindi gikorwa. Umenyo nicyo bwaharaniye imyaka yose abo bantu bamye bari mu ishyamba, umengo nicyo barondera ko nabo nibashyikira ubutegetsi noneho nibakiba no kuvyemanga. Ati n'abandi barakoze ibisumbi bikinye. Twebwe rero urumva mu biturekere, urumva nta donne de jure, umugizi wa nabi ntagira izina, umugizi wa nabi asa n'uwundi.
Akamotera abakora ibi byose nakahe? Majambo make cyane rwose mushyira ntaje bino.
Majambo make je nshaka ntira kamo leta, kuko ibibazo by'umutekano bibazwa leta. Abayiruka gukora izo bitero baravyemanje kandi barisibiye neza. Ati twararavye turarindira ko ubutegetsi bwogira utwigoro kugira buheshe kwica abanyagihugu, kugira butebe buja burondera abatavuga rumwe nabo, butebe busure ku murongo, busubize ku murongo bijyanye n'agateka kazina muntu.
Ariko abakoze ibitero ku kibuga cy'indege mushya na Shovino ni mu rwitabara, ni wowe wemanze ko wakoze ibyo bitero ku kibanza cy'indege?
Nibo bavuze. Kandi noneho erega si leta baragusa, abanyagihugu barashegeshwe, abanyagihugu bararingiriye ku butegetsi bisubira ko bikubita agashi, mukosora mwihanura, kuko abantu babirirwa barapfa mu mitumba yose y'igihugu cacu. Birirwa barapfa abantu birirwa barishuza agateka kazira muntu ko kubahizwa, abantu birirwa barishuza ko bidegenze mu bya politike, yaba abashirahwe cyangwa imigambi yidegenze mu bya politike, abantu birirwa baraharanira intwari ibereye. Ibyo byose hari abantu baca bashegeshwa. Ejo bundi nari mvuze jewe n'ukuri uko ibintu bimeze byifashe mu gihugu cyacu, leta nitwisubira ko sende leta nitwisubira ko Evariste Ndayishimiye ni natafata ibintu mu minwe are umwe umukuru w'igihugu nyawe, umukuru w'igihugu wa bose abantu hazogiraho bafata imizini numero ntawo, kandi n'amategeko arabitegeka.
Ndabona akanya kariko karihuta,
abanyagihugu bashavuye barafata n'umuheto.
Mushigana hehe Hakizimana Angela Hakizimana, murakurikirana agateka kazi na muntu ibirego umushigana hehe Shovino Mugwengizo ashikirije mu bivuga ku iki mu kanya gatoye cyane?
bwambere na jamani he ijati bene zombugo kuko nkabanda gatya kazina muntu mu gihugu awumise umuntu yitwa umunyepolitiki ako akakavuga ko uri munsi hari abantu basambanywa hari abantu biyicwa akerekana ko yarakoze amatohoza mu gihugu birumvikana ko hakiranye politiki y'ukuri bagisa gati makabi agati banuvuga ko kugungabanya gatya kazina muntu nyene kuko nibaza ko nko gushikiriza nk'ibyo birerekana ko nawe iyo bafite uruhara mu biriko biraba mu gihugu kuko urabye umuntu ashaka gutera grenade mu batekanye hamwe cyo mu politiki avuga ko ngo biriko bikorwa na leta ngo matoza ngo bigwa umuntu akwizwa zisha abantu twebwe turi mu gihugu niba na gatya kazi na muntu turi kurikirana buri munsi twibaza ko tutabeshuje bene izo mvugo itwa duhana na gatya kazi na muntu rero nagira nsabe bwana Mugwengezo ubwambere ko yosokora ayo majambo ashikirije hamigira kabiri ndambwiye ko nkakurikirana ibintu hafi mu gihugu nk'ari ku rubuga by'ukuri agatya kazi na muntu munsi mu gihugu kubahirijwe kandi byagira ate intambwe kuko umwene gihugu abaye mu buzima ategereza kubaho hamigira kabiri umukuru w'igihugu mu majambo ashikiriza uwo mwene arashyira imbere ihanirwa agatya kazi na muntu n'ikingirwa by'agatya kazi na muntu ari nacyo gituma rero twe tuvuga duti bene izo mvugo ku ndongozi cyanke ku bakuru b'imigambwe ni imvugo ziteye isoni ni imvugo zibabaje kumviriza nka twe duhana agatya kazi na muntu ari nacyo gituma tuvuga ko abo bagise ako gatima k'imvugo bene izo by'ukuri ahubwo bari bakwiye kwegera leta na cyane cyane bari hanze bagatahuka kuko hari benshi bamaze gutahuka muri icyo dusaba twebwe imishyaka turongoye ubwa mbere ni uko abahigwa bose n'imitahe ko ibi byaha ariko biraba burungikwama bakabazwa kuvuga ko ngo leta iri gurica abantu twibaza ko mareta turayazi uno muti ngo dukutane uyu munsi ni twebwe nyine twari kubivuga duhana agatya kazi na muntu kandi dukurikirana ibintu ku munota ku munota
ndabona kanya kihuta cyane rwose turafite umunywanyi w'iradio Ijwi rya Amerika mu kanya umushinga nta Chauvino ndabona ijambo dabe ko mwamusabye ko yosokora ibyo yavuze ndabona ijambo mu kanya ika na madame Alice aragira icyo avuze kuri ibyo bishikirijwe reka ariko tubanze twumvirize umunywanyi w'iradio Ijwi rya Amerika Erickson muraho Erickson.
Hello.
Hello, muratwumva Erickson? Muri hehe? Ego me murafite ikibazo cy'umubiri mu kanya gatoya cyane rwose ndabona kanya kihuta.
Abantu nabo baza bahungabanya umutekano negate yuko abitse n'urundi wabo abanyagihugu muri make batekanye nta ngorane n'imwe dufite kimwe gusa urukino kiriko turirukangamo gusa no kumva ingene n'ikiraro ngene twakwiteza imbere rero abantu nabo bavuga yuko umutekano mu Burundi ufashe neza ibaza neza yuko kuva na kera leta yaratwara ariko hariho abo basambanye nyine batishimye igikora twebwe rero nk'abanyagihugu basanzwe twe tubereye mu mahoro nta kibazo n'ikindi dufite ikibazo dufite ni icy'iterambere gusa nacyo hari amahoro niba turi kw'iterambere ryose ni bukeye buke kishobora kushikara.
Murakoze cyane rwose Erickson na madame Alice Nzamukunda namwe ndabahakane gatoya cyane rwose nk'umuntu umwe mubwire icyo muvuga ko byashikirijwe bivuga ko mu bwicanyi ka mu mabi akorwa mu Burundi muri iki gihe hariho n'uruhara rwa leta y'u Burundi mu kanya gatoya.
Nibaza ko ari imvugo yo gushikuza nibaza ko ari imvugo yo gushikuza n'ukuri kuko umuntu ariko araraba uno munsi ibikorwa leta irimwo nta mwanya bafise wo kuja muri ivyo kandi leta nk'uko mwayibonye nk'uko bumva amajambo ashikirizwa nta mwanya wo kuja muri ivyo bitero bafise ababiteye umugani wabo ngo baravyemangiye abavyemangiye nabo ntibashoboye kuvuga ibituma babibateye ibintu ibituma bavuga n'ibituma bimwe rusangi by'amajambo avugwa muri rusange mu bihugu hirya no hino nkumbure kumva n'izindi zo kugira ngo baronke babashyigikira ibyo ni byo kuvuga ngo abantu baricwa ngo abantu barafatwa ku bivu ngo abantu hariho lisite y'amajambo ukoresha iyo yavuze ayo yo tukayakurikiranya bica bituma umenga abantu bagufasha baca bafatira ngaho ibyo bintu rero ni bibi cyane ibi gose ni mvugo mbi cyane kupfa kubivuga gusanga bitondekanye ngo harakogwe ibi harakogwe ibi akamatoze by'abakoze n'amakosa manini cyane kandi n'amakosa abantu babibaza ngo bari ko baragwanya leta bari ko baragira ubwo bari ko baragwanya abarundi kuko mwene ibyo ni mvugo zituma zononera igihugu mugabo nkuko leta yafashe umugenzo ubu bakavuga bati nta bintu by'amajambo yo hanze gucira ku gisamaza reka turabe ibikorwa by'iterambere gusa ubu bari mu iterambere rero nicyo gituma mvuga nti mwe nabo rero baba bashaka ko mbari ko baravuga ngo mu Burundi nta kigenda ariko bariyica leta iri kuragira ibi n'ibi atatubuza na rimwe iyo abo baduha ijambo rimwe bakatubwira bati ku munsi munaka haratewe igitero kanaha naha nta cyari cyakozwe n'abasirikare cyangwa n'abapolisi bana aho umuntu yavuga ati leta yabikoze ibindi byose ni ukuri tureke gupfaka imvugo yo hejuru y'ugushaka kujyaniranya y'ugushaka kuvuga ngo turi opoza kuvuga ngo tuvuga rumwe na leta si ukuza konona ibintu byose biri kwirakorwa ikintu cyose kibaye gite kuri leta siko kuvuga ngo tuvuga rumwe na leta uteza kuvuga ukavuga ngo uri ibintu ko
mbona akanya ndabona kihuta cyane rwose mushya ntacyo bintu mu rwengezo Hakizimana mushya ntacyo Hakizimana Gerard yasabye ko ngo sukora ngo maja mwashikirije ndabahakanye
amwo ahubwo ni ivyo nyene amatohoza arakogwa igero n'umutaga nta bintu by'ibinyoma birimwo abantu barapfa baricwa ku musozi mutumba amazina y'abantu bishwe amazina y'abantu babikoze ibyo cyagaseseshwa rumuri none mbasi igihe uwo mupfasoni numvise Alice Mukunda yamaze igihe kitari gito arya imbere y'abandi yerekana ingene leta yica yerekana ingene leta ikora nabi yerekana ingene leta inyuruza amatungo ya leta yerekana ingene abantu benshi bose barangwa n'ikibi mu gihugu cyacu wewe habaye iki byageze gute iyo mvugo iyo rero ukuri ahubwo iratangaza abarundi
reka tumuhe ijambo agira icyo abivuze ko
kuko bavuze ngo amatohoza ariko arakogwa ku mitumba yose kandi nta n'umunsi warimwe haravugwa ngo naka Evariste wa kanaka yishwe hama ngo leta ibeshuze ngo umuntu yishwe umuntu ariho twamusanze ari muzima amatohoza ariko arakogwa cyane
madame Alice Nzamukunda murabaje ikibazo hahindutse iki avuga ko kera mwavuga rumwe ibintu byifashe gute muri iki gihe mukanya gato urafite umuntu
ego umuje cyane gose nibaza ko igihe twavuga rumwe arabyibuka twari ko tuvuga ibintu bijyanye n'ikiringo cya gatatu naho twavugiye rumwe ati ngo na kimwe tuvuga ngo ariko haricwa abantu ngo leta yishe nata ngo leta yishe nata tugeze tuvuga nibaza yuko andege ya karindwi icyahindutse rero ni iki mwene wacu shobuma icyahindutse ni iki icyahindutse ni uko iz'ikiringo cya gatatu byabaye murabyibuka neza twari mu mujyi witwa Sinarega twari turimo twese dusangiye icyo urwo rugamba igihe rwatangura sinari mu Burundi 2015 sinari mu Burundi nari hanze mugabo mu nyuma narakuye baransaba yuko twuja hamwe tugafashanya muri urwo rugamba rwo kuvuga ikiringo cya gatatu ivyo byarabaye turafashanya urwo rugamba ariko nta kintu cyo kuvuga ngo bari ko ibintu bitangira kwicana akangaruka cyari kuvuga ngo ikiringo cya gatatu ntikibe nta kindi kintu twari kuturarwanya kimaze kurengana rero twavuze tuti none ko kiri ko kirarengana ubu turwanira iki reka tuje hamwe turwane ingwano ya politiki nyuma turavuga tuti turwane ingwano ya politiki mbwa murabyibuka neza muri Sinarega hari abavuga bati erega ingorane si ikiringo cya gatatu gusa ni ukurangurana n'imizi mugambwe sendedefite niyo twaciye tubasezera tukavuga tuti ugasanga ariyo ntumbero n'agasaga
ndabona akanya twari dufise
madame Alice
Nzamukunda akanya twari dufise mu kiganiro muri Sanga ndabona karangiye ndabashimiye cyane rwose telefone zagoranye ka mwari mufite amahanga menshi ariko mwigoye ndabashimiye namwe mushinga ntahesho vino mu rwengezo mwagize urugendo mutari mwite mwiteze maze muteba mu kiganiro ariko mwihanganye murateba murashika mushika nta Gerard Hakizimana twabibasavye dutevye ariko mwashoboye namwe kwihangana muraza mu kiganiro ndabashimiye cane gose ndashibiye kandi n'abanywanyi mu radio ijwi ry'America bose batyakamo bagashikiriza ibyiyumviro n'ibibazo murakoze turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye kiganiro muri sanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.